Mananya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'uno munsi, tunasaba imbabazi kuko murumva yuko ko mwari mumenyere ko bitangura atari ko bitanguye. Turafise akabazo mu buhinga bw'ivyuma, ariko tukizera yuko mu mwanya ako kabazo kaza gukemuka. Muri make rero, umuryango umwe bwa Afrika wigijeyo urugendo intumwa zawo zari kugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuno wa mbere, nyuma yaho Sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro muri ico gihugu itangarije ko Felix Tshisekedi ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, nk'uko vyashikirije ejo kuw'Imana na Eba Kalondo, umuvugizi w'umukuru wa komisiyo y'uwo muryango ariwe Musa Faki. Bishikirije nyuma yaho hari ayandi makuru yavuye muri uyo muryango nyene, yavuze ko urugendo rwawo muri Kongo rwahagaritswe mu nyuma mu nama yabahuje ku munsi wa kane abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Bari bavuze ko bafise amakenga akomeye ku biharuro vyavuye muri ayo matora, mungira basaba ko gutangaza ibiharuro vya nyuma vyoba birabangiriwe. Umuryango umwe bwa Buraya nawo ariwe washigikiye ingingo yafashwe n'umwe bwa Buraya bwa Afrika, nk'uko uwo muvugizi wabwo yabishikirije. Ariko ishamwe ry'ibihugu 16 vyo mu manuko bwa Afrika rijejwe iterambere yariryo SADC yarakeje Felix Tshisekedi ku munsi wa Mungu kubona yemejwe nka perezida, ryongera risaba ihanahana mu mahoro y'ubutegetsi muri Kongo. Umuhari w'iterabwoba Al-Qaida mu karere ka Maghreb Akime wemeye ko ari wo wagavye igitero ku ikambi y'abasirikare ba ONU bajeje kubungabunga amahoro n'umutekano mu buraruko bwa Mali ku munsi wa Mungu. Bicamwo abasirikare 10 bava muri Chad, hakomereka abandi 25. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaranebaguye ico gitero, yongera acita ko gishobora kwica kwitwa icaha co mu ntambara. Umuvugizi wiwe yavuze ko Guterres yahojeje leta ya Chad n'imiryango yabuze abayo ubutumwa bwo kubahoza. Umuhari w'iterabwoba Al-Qaida uvuga ko wabikoze kuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yagende Chad, nk'uko vyashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ku makuru rivuga ko ryahawe n'irindi torokanizo ry'amakuru ya Mauritania. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukabimva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara magiteguriwe, mukaba mugomba mugishikirizwe na Jewe Diane Nahazwe. Ikaze mwese inshuti bakunze.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze, vyuma biradukundiye, murumva ko majwi mongiye gusubira kuyumva. Ikiganiro cacu tugere mu gihugu cy'u Rwanda, aho umucamanza mu rukiko rwa gisirikare mu gisagara ca Kigali yasubije inyuma urubanza rw'umusirikare Sergent Jean Bosco Rutare aregwa mu icaha co kwica arashe umunyagihugu Jean-Claude Nitanga yaraba mu karere ka Nyarugenge. Umwe mu baregwa muri urwo rubanza ntiyabonetse ku mpamvu zitazwi, rekomenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagiru ubusa atugire kumuriri wino nkuru.
Ibura rya Madame Sada Musa naberuregwa icyaha cy'ubufatanya cyaha mwicwa ry'umugabo we Jean-Claude Niyitanga niryo ryabaye intandaro y'isubika ry'urubanza rya none. Abareganwa nawe ku isonga hari Sergeant Jean Bosco Rutare uregwa kwicarashe umusivile Niyitanga mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2018 uyaraburana nari mu mpuzankando n'impeta bya gisirikare, yunganiwe na Maître Yusuf Ndutiye. Uwo bareganwa umusivile Ruwinsanza barinda we ari yunganira. yagaragaye mu rukiko ari mu mpuzankano y'icyatsi iranga abasivile bafungiye muri gereza za gisirikare bakekwaho gukorana ibyaha n'abasirikare. Mu iburanisha rya none, Madame Sada Musanabera uregwa ubufatanyacyaha mu icwa ry'umugabo we yabuze mu rukiko ku mpamvu zitamenyekanye, haba ku rukiko ndetse no ku baburanyi bombi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasobanuye ko nta mpamvu n'imwe buzi yateye Musanabera kutitabira iburanisha, mu gihe ngo yagombye kuba yarandikiye urukiko rwa gisirikare arumenyesha impamvu zamuteye kutaza kuburana ku byaharegwa. Maitre Yusuf Ndutiye wunganira Sergeant Rutare yavuze ko kubura kwa Musanabera kutumvikana kuko mu iburanisha riheruka yatashye azi ko agomba kuzaza kuburana, agasaba ko urubanza rwaburanishwa adahari. Ubusabe bwe bwari nk'ubw'abandi bafungwa baburanura urubanza. Kubushinjacyaha bwa gisirikare ariko byo byabaye ikinyuranyo. Bwabwiye urukiko ko butifuza ko inteko iburanisha yatandukanye uru rubanza, maze buyisaba gutanga icyafatwa nk'amahirwe ya nyuma kuri Madame Musanabera. Bwavuze ko butazi impamvu yamuteye kutitabira iburanisha kandi ko binashoboka ko yaba ari mu bitaro ku mpamvu z'uburwayi. Buvuga ko mu rwego rwo gutanga ubutabera bwuzuye urubanza rwaburanishirizwa hamwe kuko ngo hari byinshi uyu mugore wanyakwigendera azafasha muri uru rubanza. Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Lieutenant Colonel Charles Madudu yavuze ko ubwo yari mu rukiko yamenye amakuru ko umunyamategeko Moses Sebusandi wunganiraga Musanabera batagikomezanyije kuko ngo amasezerano bari bafitanye yo kumwunganira yarangiye. Mu cyemezo cye, umucamanza Madudu yanzuye ko kubera uburemere bw'urubanza ari ngombwa gutanga amahirwe ya nyuma kuri Musanabera, urubanza rukazakomeza ku yindi tariki. Yashimangiye ko ubutahuregwa niyongera kubura mu iburanisha ku impamvu zidasobanutse urubanza ruzakomeza adahari. Byari byitezwe ko mbere y'iburanisha mu rukiko inteko n'ababuranyi bombi babanza kujyaho bikekwa ko hakorewe icyaha mu murenge wa Rwezamenyo i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu haragaragara batanga buhamya barindwi biteguye kugira icyo basobanura ku rupfu rwa nyakwigendera n'iyitanga. Sergeant Rutare ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda arakekwaho ko ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda 2018 yisharashe Jean Claude Niyitanga wo mu murenge wa Rwezamenyo. Uregwa avuga ko yarashe nyakwigendera nk'igisambo kandi ko yarwanyaga abashinzwe umutekano w'abanyerundo. Icyakora wo mu muryango wa Niyitanga bo bakavuga ko yishwe arashwe kubera ubugambanyi yakorewe n'umugore we Sada Musanabera kuko ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Mu iperereza ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko bwakoze bugaragaza ko Musanabera avuga ko yari yatewe na Niyitanga amumenera radio amwibira amafaranga 2020. Buvuga ko nsanze barinduregwa muri rubanza wari ukuriye irondo yahuruje abashinzwe umutekano avuga ko bafatiye igisambo kwa Musanabera. Sergeant Rutare umusirikare wemeza ko yahurujwe ngo yasabye Niyitanga wafatwaga nk'igisambo kwicara hasi arabyanga atangira gutukana, biba ngombwa ko umusirikare mutura hasi arangije amurasa amasasa biramutsindaho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko nyuma yo kwicana Niyitanga habayeho umugambi wo guhimba ko yari igisambo, bafata radio yo kwa Musanabera bayigereka hejuru y'umurambo we ngo byumvikane ko yaravuye kuyiba. Ni mu gihe ngo nyakwigendera yari umugabo wa Musanabera w'abana bitemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha bugaheraho buvuga ko iby'abaregwa bakoze ari ibikorwa bwite bya kinyamaswa. Sergeant Rutare we yemera ko yishara Rashe Niyitanga agasaba imbabazi z'icyaha. Abo bareganwa bo bahakana ibyaha. Jean Claude Niyitanga wishwe arashwe n'umuhungu w'umusaza Matias Myasiro wahoze ari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu umugore we Musanabera Sada ukekwaho kumugambanira araburana yidegembya kuko mu mpera z'ukwa 2018 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamurekuye by'agateganyo nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bishimangira impamvu zikomeye zo kubafunzwe by'agateganyo. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikanira swa rya hato na hato ry'abasivile hirya hino mu gihugu, inzego z'umutekano zikavuga ko bamwe baba bashaka kuzirwanya abandi ari ibisambo banyiri imiryango ariko bakavuga ikinyuranyo. Nta gihindutse iburanisha ryazakomeza ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa arakenuye. Tukiri mu Rwanda tubabwire ivyo impunzi z'abarundi bagendana ubumuga muri ico gihugu babayeho. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaragendeye ababa ibutare. Muri bo harimwo abamugaye amaguru, amaboko canke ahandi. Mugabo baragerageza kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo bitoroshe kubera ubwo bumuga bafise. Reka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru atubwire ibindi kwino nkuru.
Twebwe abamugaye ntidushobora gutegwa nk'ibihunda, naho tumugaye ku mubiri mugabo mu mutwe turi mu karere ka Huye ahahoze hitwa Ibutare mu ntara y'Amajepfo y'Urwanda. Aba barundi bahungiye bagendana ubumuga barenga 20 harimwo n'abana. Abo baragerageza kwibeshaho uko bashoboye naho bitoroshe. Patrick Muhizi agendana ubumuga bwo kukuguru, afise urukino rwa BR mu bunywero, avuga ko akura uburyo bwo kubaho kuko abarukina batanga amahera.
Tuba twahunganye n'imiryango, kandi imiryango haba harimo abana bakeneye kwiga, bakeneye kufungura. Biare iradufasha kuko iratwinjiriza amafaranga ashobora kutubeshaho. Rebre si byo byonye n'umuntu yokora, umuntu amugaye ni nk'umuntu nk'abandi, kuko ibyo nkenera mu buzima busanzwe nibyo n'umuntu akomeye akenera.
Patrick arajara nakora n'utundi tuntu ku ruhande nk'ubuzi bwo gufasha bene buriro n'ubunywero guharura ibyinjiye n'ibisohotse, ibyo bita gestion. Adelphine Konje nawe nyene na mufasoni yahunze avi Bujumbura, afise icuma ku kuguru kimufasha gutambuka buke buke, yamara afise ubumenyi bwo gushona impuzu. Ashetse mu buhungiro mu mwaka w'2015 yararonse ifashanyo z'ibikoresho bigizwe n'imashini zo gushona. Ubu avuga ko agerageza kwibeshaho mu gukora uwo mwuga.
Ntivyoroshe cyane kubera nyine ukuntu etat dufise no kwicara umwanya umva position tuba turimwo nitworohera gose. Birashika mbo tukifuza gukora, dufate gukora nka byinshi mbwa kubera iyo etat haragera ahantu umuntu kumvura kurababara. Ubabare bwinshi ntucukora cyangwa wakora ukakora dukeya ntukore nk'uko wari byifuza, umva umwimbi uciba mukeya kubera ububabare tuba dufise.
Uwo mupfasoni asanzwe akora n'utundi tugenegene, agafata uburumyo bw'inzoga canke amafanta akabushonera ko ibitenge vy'amabara atandukanye, gutyo bugacika ibisharizo vyo mu nzu, ivyo gushira ko imfunguruzo canke amahereni y'abakenyezi. Yemeza ko utwo tugenegene abantu benshi badukunda. Hari n'abandi badandaza, akarorero nakuye adandaza impuzu mu isoko ihuye namusanze aho gicaye kubera agendera ku vyuma bitabekiye canke imbago. Yabwije ujya Amerika kwabecejeho umuryango na hafise umutahe muto.
Ikigorana cyane no mutahe kubera nta mahera dufise, ariko kubera gucuruza ducuruza tuti umuntu aba yicaye kubera impuzu ntizigomba kugumuterura nk'imizigo. Bucye bucye nyene arasiyo, ariko nk'ubu kubera ari igihe cyo cy'abanyeshuri batangura nyine umuntu yagize imana akabunga akagurira abana ugaca nyine. Ariko biragerageza bisumba kuguma umuntu yicaye, ntushobora kujya aho ngo uvuge ngo ufise ubumuga reka ngume nicaye aho ngaho, ka ufise umugore ufise abana usumira. Ufise abana bane n'umudamu, nibyo bidutunze, umudamu nta kazi afise, ugiye nkwagenye.
Icyo bose bahuriza ko no gushema ko mu kibano atabo bakumira, ahubwo bafashanya n'abandi nk'uko bisanzwe.
Aha twese turafashanya, nta byo kuvuga ngo reya ngo ni kimuga cyangwa ni impunzi reka tumufate na nkaha nkishika hangaha niba banyakiriye. Ntangura gukora baranyereka ati mu Rwanda tubahe gucya, ndaba nari ngene bakwiteza imbere, baranyakira neza nta kibazo dufisanye n'abanyarwanda tuba turi kumwe nabo.
Yamara hari imirimo ibagora kubera ubumuga bafise. Nka Patrick asanzwe ari umuhinga mu byerekeye gukora umuyaga nkuba, ntagishobora kurira amazu canke amapoto y'amatara kubera ubumuga afise.
Hariho nk'ibikorwa wabona kumenga bizosaba ingufu canke bisaba kwihuta, rero akirukanga akagira nti rero twebwe tuba dufite ubumuga, nka je mfite ubumuga bwo kuguru simba nkishobora kwirukanga. Nk'ubu hariho n'ubuzi ubwanje namaze kwikuramwo nubwo atariwe baba bunkuyemwo. Jewe nari umu engineer electromecanicien, narakora ibintu bya electricite bisaba ko nurira hejuru ku mapoto kugira nte nk'ubwo simba nkibushoboye simba nkibusaba.
Bikunze kuboneka ko abenshi mu bagendana ubumuga basabiriza, ababobo ntibabikozwa ahubwo bahamagarira abagendana ubumuga bose baba bahunze canke abanyarwanda kurondera imirimo bakora ikabateza imbere.
Tajye ubumuga ni mu mutwe, ufise mu mutwe hakomeye naho ingingo ni ibintu bisanzwe, urashobora no kugendera mu kagare cyangwa kuri beki, ariko ugakora ukaraba nawe ingene ko wakwiteza imbere.
Nubagira inama yuko bokwikuramo ivyo bintu vyo gusabiriza kuko ntaho bishikana umuntu, kandi urumva ni kwisuzuguza. Vyiza nuko yo kwicara akaraba icyo yoshobora gukora akagikora.
Nobahanura
ko ahubwo bokora amaboko mu mpuzu bagakora kuko ibintu byo kuja gusaba gusegereza mu mabarabara ni igikorwa kibi kigayitse umuntu wese afise ubumuga ubwo ari bwo bwose hari hica ashoboye
Pierre Clavier Niyonkuru ihuye kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye twandanye ivy'impunzi ariko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo neza na neza mu ikambi ya Rusenda aho abarundi bariyo muri iyo kambi bavuga yuko kwera ikibazo c'inzara kiwugarije bariko bikora ku mirima y'abagenzi babo bakaja gutorayo uturibwa tumwe tumwe canke bakadandaza utundi dukoresho bahawe n'ishami risanzwe ribafasha RCR ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Izi munzi ziri muri inkambi ya Rusenda zitangaza yuko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara kuko zabuze icyo zitungisha imiryango yazo ndore ko ziheruka guhabwa ibiribwa n'ishiramwe rya PAMU tariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018
turapfuye n'inzara n'abana umwana kugira ugara umwana uri kurinda kumuhamagara abana bari kwirirwa barira bakarabarira kubera inzara
iyo nzara yatewe n'iki
Nuko bera tutarapokera ama minja baziduhaye kare batubwira ko bazoduhereza injya ku 15 uno munsi ejo ni tariki 20 urumva twa baduye kubera n'imesi mikuru twose twahe
Mbabare Mpore Maria ni impunzi yo muri inkambi afite abana bane yatubwiye yuko bibasaba kujya guhingiriza mu baturage bo bakongomani kugira ngo babone ibyo bagaburira abana babo kuko ibiribwa bahawe n'ishiramwe rya PAMU bimaze ibyumweru bibiri byararangiye
ubunyana urabona ko nagiye gufata igipatane mu babembe bamperezo duhera ubumvuye kugura ikigozi kigeze ku mahera 108 iyo igikigozi cy'ubufuto pokera mu ifare nguze ikigozi ku 108 ubundagenze nkoroga ubuye ku mugoroba banwe ndabe ko baramuka naho kumutagaho ntibirirwa abaye nukuri je no saba ko yuko mwodufasha mu kukoze tukaronka injya naho bundi turapfuye bamwe ubu ntibakiri kuva mu nzu urumva udafise umugabo basa afuma yitanye na mu bipatane ni ngorane
ugeze mu isoko rya mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani naho ubona iki kibazo cy'inzara kuko usanga impunzi nyinshi zashoye bimwe mu bikoresho byo mu nzu birimo amasahani ibiringiti ndetse n'indobo
yewe nazanye amasahani kuko baradupokeje amasafuriya ubu nazanye amasahani isahani yako barampa amahera 200 akandi kaya gatoya baduhaye gafukuya ko mpa amahera 500 none mbwira ayo 200 nca ndayasumisha iki rero asere nirengene yo tugarukira ko nabaduha amasahani tuyatumarira iki rero urumva twebwe ubu kugeza ubu ntanjye zidufise mu nzu nayo basafuriya dufite tuko turashora kana baradu akwiye ko baraduha isahani baguha 200 akaba kuri bayo 500
twebwe tugurisha ibyombo kubw'inzara n'agahinda kenshi kugira abana kubera abana bagoma batwiye baturirira ko bafisa kagoyi umuntu uze mu mutima wabo gacha tugerera kure natwe twe babavyeyi bawo tugacha tugerera kure tukiyumvira hamwe tugende iyo mu kibembe ari ya ruguru mu kibembe gacha usanga ariko atwiruka ko nimipanga tituje kubibira imyumba ati ya
kireta abana bajyama ko kubera inzara yeme kugishora kireta abana bibi
none se ngiki barakigurangaye
urumva ntibamuha n'igihumbi akabona aronse n'ifungo y'ibijumbu acapfa gutanga kugira abana ntibamupfire nkanje ari abangako n'iminwa yumye kansanze ngaha mu isoko kubera ikibazo k'inzara byamwanya kajya ku ishuri kubera inzara ntako yotonda ku ishuri n'inzara
iki kibazo k'inzara gikunze kwibasira impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda nyuma y'iminsi mikuru gituma zimwe muri izi impunzi zijya mu mirimo y'abaturage b'abakongomani kwiba imyaka kubera ziba zabuze ibyo zigaburira abana Janine Uwimana aragira icyo asaba aseri muri aya magambo
Jana jaragomba sabe asere izira tugaburira injya mu kwambere kuko batwinye amahera mu kwambere turasonza cyane gose abana bakiba abandi bakaja kurandura imyumbati y'abandi yo ruguru mu misozi ababembe bagatukubita abana bagakubitwa iyo bagiye kwiba intore itomati ugasanga rero turahabererewe nabi kandi turakunda gufungwa cyane iyo tugiye kuvugira abana bagiye kwiba kubera inzara rero turasabye hasere itugarukire ko n'ukuri kuko twe turashonje cyane uku kwezi kwa mbere twama twahwereye cyane n'inzara
ku ruhande rw'abakozi b'ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU bakorera mu mujyi wa Bukavu mu biganiro bitandukanye bagenda bakorana n'abahagarariye impunzi z'abarundi bavuga ko tariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 2019 ari bo bazatangira ibiribwa kuri izi impunzi kuko barimo bakorana amasezerano masha n'abacuruzi bajye muri izi impunzi. Si ubwa mbere izi impunzi zihura n'iki kibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa mu kwezi kwa mbere. Umwaka ushize w'ibihumbi 2018 nabwo izi impunzi zahuye n'iki kibazo cyo kudahabwa ibifungurwa ku gihe bitewe n'uko ari amasezerano PAM yari yatinze kugirana na ASER hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umuntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyene arakenuye. Turacari mu gisata c'impunzi ubu muri Tanzania. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi mu ico gihugu bavuga ko abiyandikisha ngo batahuke bagabanutse cane muri uno mwaka. Bamwe bavuga ko babona ko atakamaro ko kwiyandikisha mu gihe n'abari ku ntonde ari benshi bataratahukanwa, abandi bakavuga ko barindiriye ngo barabikwa amatora yo mu 2020 azogenda. Menyesha makuru ijwi rya Amerika mu intara ya Gitega. Fidel Antoine Nsabimana aheruka kugendera izo mpunzi mu ikambi ya Mutenderi.
Mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari habaye inama hagati y'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR, leta y'u Burundi na leta ya Tanzania biga ikibazo cyo gutahukana impunzi. Abarundi bahungiye muri Tanzania bari bitabye aho kamo ko gutahuka ku gushaka kwabo ari benshi mu kwiyandikisha. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ishyirahamwe HCR ishami rikorera mu Burundi mu cegeranyo cayo ryerekanye ko abangana ibihumbi 52 batahukanywe gushika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Gushika uyu munsi impunzi iri muri Tanzania mu ikambi ya Mutenderi bavuga ko ivyo gutahukanwa bisa n'ivyahagaze kuko mu mwaka uheze batahukana uko indwi itashe.
Ikirigo kirekire n'ikirigo c'amezi ashika atatu badahunguye ico vyavuye ko gushika n'ino sana cyo tuzi, ariko kimwe gusa nuko bamenya ko abiyandikishije ni bari basanzwe biyandikishije ni benshi batarashobora gutaha.
Abarundi bahunze bava mu ntara ziri kure y'imipaka ku Burundi bwana n'igihuca Tanzania bari mu bidoga cyane kuko badashikwa ku ntonde z'abatahukanwa.
Iyo tugiye kuri UN kubijyana ko dutwara mu Burundi batubwira ko intara zacu zisa n'izahagaze gato y'ibivanye n'urutonde ruva mu Burundi rukaraza. Tumaze nk'ikiringo cy'amezi atanu gushika kuri atandatu tuyandikishije kubera gushika isaha ntitubona umwereko wo guhunguka aho ugeze kubera bivanye n'uko twa tuzi ko tugiye guhunguka dutwara abana ku ishure hama dusangure kurima no kurondera bundi buzima busanzwe. Mwa gushika isaha tukiri ngaha ntiturabona icyo dufata n'icyo tureka. Ishyirahamwe rije ryo guhungura impunzi cyo twarisaba ko n'imiburi iburi bopfuma baraba ingene bo dupunguriza ibyo bihano kuko twebwe twari twamaze gufata umwanzuro wo kwiyandikisha guhunguka mwa tukabona uko byahagaze. Bora bafuma dufata nyene dufata twicara nk'abandi kuko abandi bicaye byo biva ku rutonde UN yarashize mu kuboko kuko biraboneka ko mengo urutonde rwafashwe na serikali ya Tanzania na serikali y'u Burundi.
Uko kudatahukanwa bisa n'ivyakine gabo barundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania bituma nabandi bahagarika kwiyandikisha gutahukanwa.
Nta utari yandikisha vraiment avuga ngo no kwiyandikisha abandi bakarinzira ko abiyandikishije abo nyene batwagwa.
Ikindi kivugwa nabo barundi kibabuza kwiyandikisha kuva uyu mwaka utanguye na makenga bumva kubijanye n'amatora ariko arategurwa mu Burundi mwaka w'ibihumbi 2020.
Benshi bagiye ku marezo sosiyo bagasoma mu makambi rero barafise impungenge nyinshi. Benshi bakavuga bakereka ndira aya matora yo muri 2020 turabenge nagenda mu bihe by'inyamamazo n'igihe cy'amatora mu Burundi ategereza kuba akajagari akaba habahunga. Benshi rero bararindiriye baraba ikizovamwo nihaba amatora ninde yatose mbega nta migumo kizoba mu nyuma y'ivyo nico benshi barindiriye. Hanyuma se dutaha
amakuru twakuye mu ishyirahamwe HCR shamwe rikorera mu gihugu cya Tanzania baremeza ko hari ukudebukirwa ku barundi biyandikisha gutahukanwa gushaka kwabo. Iryo soko ryacu rimenyesha ko kubona abarundi badatahukanwa ku rugero biyandikisha ko bituruka ku buryo buke bwo gukora ico gikorwa kuko iryo shyirahamwe rivuga ko rihanzwe na vyinshi. Leta y'u Burundi yoyo yamayagiriza na ntaryo ishyirahamwe HCR ko rishaka kugumiza abarundi mu buhungiro kugira ngo akazi karyo ntigahere. Abarundi batahukanywe ku gushaka kwabo mu mwaka twaraye dusozereye abenshi nabahunze bava mu ntara zihana urubibe n'igihugu cya Tanzania. Izo ntara nazo ni Cankuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba na Muyinga. Igihugu cha Tanzania nicyo gihugu cakiri mu z'abarundi nyinshi nk'uko biboneka mu cegeranyo cha HCR co kuwa 30 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018. Ico cegeranyo cerekana ko Tanzania yakiri mu z'abarundi zirenga 237 kuva mu ntango z'umwaka w'2015 hatanguye impari zifatiye kuri manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Mu Ruyigi, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi, Mugihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Jugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro n'iwanyu mu ntara. Abarimyi bo mu ntara ya Kirundo barafise ikibazo cyo kuronka imitahe kugira ngo bashobore kuba abanyamwuga nk'uko leta yabigize ihangiro mwaka wa 2019. Umuyobozi mukuru w'uburimyi mu Burundi, Jean-Claude Mbarushimana, arabahumuriza aho yabagendera ku munsi wa kane. Mbarushimana yavuze ko leta yategekanije ingurane ku gice kitari gito c'abarimyi. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze.
Abarundi barenga ibice 90% batunzwe no kurima, uko biboneka bimbura ibibatunga buri munsi. Ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije buvuga ko ugiye guhindura umurimyi n'umwuga wiwe kugira umwimbu wiyongere. Claude Mbarushimana ni umuyobozi mukuru w'uburimyi mu Burundi.
Aho twifuza yuko umurimyi abo murimyi akabigira umwuga, twita mu Gifaransa professionalisation des producteurs agricoles. Twifuza yuko umurimyi amenya igituma ari karima igitegwa, icyo kizomufasha akakimenya kugitangurira kukurima gushika agihinguye, bikamubera umwuga, bikamutunga, bikamuzanira amafaranga, bikamuzanira ihinduka mu muryango.
Bimwe mu bituma Abarundi badashobora kwimbura ibikwiye hari ubukene bw'amatongo. Uyu mutamakazi wo ku mutumba wa Rugero muri komine ya Kirundo mu ntara ya Kirundo, aho umuyobozi mukuru w'uburimyi yari yagendeye, arimira mu itongo ry'imetero nka 30 kuri 20. Uko abivuga kandi bikaboneka nuko yimburiye mu gifunsi muri uru rutasi.
Ikintu gituma ngira umwumbu muke nubwo ntagira aho ndima, nkaba ndi nuko nyene, nkaba ntagira n'ikimfasha, nkaba ntagira n'ugira ati inge enda a rima ngaha cyangwa kuko ronka n'udufaranga ukotesha. Ndi nuko nyene nta n'ikintu na kimwe nzoronka, naradutetse hasigaye inusu, nta n'ibiharye, nta n'ibiro bibiri nimbuye kabisa. Kweri ku Imana ndarahiye, ndi umuntu yihanye, nteka amaze imyaka 80.
Abafasha mu gisata cy'uburimyi nabo nyene basabwa gutanga akarorero k'imirima yabo ya kijambere, bavuga ko ikibazo cy'amatongo ari intambamyi mu guteza imbere uburimyi.
Mugabe nagira ntange ibiharuro bimwe bibekwereka yuko gutanga akarorero bitoroshe. Turiko dutanga imbuto z'amasaka, twaragize icyo no kwita enquête y'abantu bakeneye kurima amasaka yera sorgombla. Hiyandikishije abarimyi mu makomine yose 492. Tugize le statistique dusanga abarimyi 2,213 bafise udutongo turi munsi y'inusu ya hegitari. Ni ukuvuga ibice 69% bafise udutongo turi inferieur à 1/2 hectare. Byumvikana yuko hariho ikibazo c'amatongo.
Mu matongo yabo mato mato abarimyi bavuga ko bashobora kongereza umwimbu. Ikibazo bashikiriza ni mitahe.
Nk'abafise ahantu hanini barashobora kuba boronka ahantu hakwiye bakakoresha umwavu bagashyiramo imikoreko, hanyuma umwimbu bakawuronka. Icyo mbuze ahantu hakwiye nokorera.
Mu bisanzwe imikobeko barayiciye, leta yaradufashije turaronka imikobeko. Hari n'abafise amatongo matoya mugaba akabura uburyo bw'umwavu, twosaba nyene leta ko yotugurana faranga cyangwa ikatugira ati ko no twobahutu tworogwa mukorora. Mu gihe leta yo yuze uwo mutahe mugutworogwa tudufise ntangorane.
Umuyobozi mukuru w'uburimyi avuga ko leta y'u Burundi yafashe mu minwe ico kibazo.
Hariho umugambi wa leta wo muri projet twise projet d'inclusion financière uzoshobora gutuma agice kimwe c'abari kubarima bakeneye ingurane bagashaka kuyironka. Turibaza neza yuko mu by'ukuri ata muntu ashobora kurima yifuza kurima hanyuma ngabure umutaka.
Abasanzwe bafasha canke bakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bifuza kurima by'akarorero, Claude Mbarushimana basaba gutira amatongo y'ibisata by'uburimyi n'ubworozi mu ntara agaragara. Buramatari w'intara Kirundo asaba ubushikanganje kwitegurira gufasha mu byo gushinga amahinguriro y'ibifungurwa umwimbo maze kwiyongera. Umuyobozi mukuru w'uburimyi mu Burundi akamenyesha ko uwo mugambi uherekeza uwa mbere wo kugwiza umwimbo mu Kirundo. Mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenewe ni ukuri uduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunze kucumviriza Macbile ya Biro yegeranije amajwi hamwe na Joy Diane na hazi twari kumwe kuri mikro. Twemi tuifurize kwandanya mururanigwa mu vyo muri mu vyose kandi muze mugira indwi nziza.